kuri wa kane kugeza mu ijoro umukuru wa sentare yubahiriza amatungo y'igihugu yiriwe mu nama nshingamateka gusigura integuro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha umwaka uza. Amafaranga yose leta izokoresha akabagera ku miliyaridi 293 n'uduce dutandatu mu gihe mu mwaka uheze yari imiliyaridi 1,562 n'uduce dutandatu. Ugereranije hiyongeye ko ibice 50% n'uduce 4. Mu migambi mikuru mikuru integuro y'uyu mwaka yibanda ko harimo uburimyi n'ubworozi, inyubako, imigambi itanga akazi ku bashomeri na cyane cyane abakenyezi n'urwaruka, ibarabara ry'indara rihuza Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania, hamwe no gushyira ubuhinga bwa none mu buzima n'ibisata bya leta. Mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nk'urugero, hongerejwe uyu mwaka imiliyaridi 71 mu kigega ntegabizoza cy'ifumbire mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, mu gihe Burundi bumaze imyaka myinshi butagira ikigega ntegabizoza cy'ibitoro, bigatuma iyo kibuze canke gikenye ku isoko mpuzamakungu ubukene bwacu buca bubandase. Nk'uko byibonekeje mu mezi aheze, leta yemeje ko mu mafaranga izokoresha umwaka uza icyo kigega kizogenerwa imiliyaridi 8.5. Mu mafaranga leta izokoresha yangana ibice 40% bitekanijwe ko azova mu matagisi n'amakori. Ku bwa Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe Oricom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, rimwe yamuyagishijwe inama kugira ritange intererano y'ingene iyi integuro yokorwa neza. Leta ntiyashyize imbere ineza y'umunyagihugu muto muto.
N'amahera menshi gose kuko angana amamiliyaridi 631. Aya mafaranga akazova mu banyagihugu bato bato, nibi twita amakori. Ku bijanye n'ibyo abanyagihugu bakenera, mvuga abanyagihugu bose, yavuye ku mamiliyaridi 713 arenga ajya ku mamiliyaridi 1,033 n'amamiliyoni 888. Aya mafaranga azova mu mworo mu bantu bato bato, umuntu wese agura ikintu.
Umushinga amateka y'agatongo rwasa twari umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi, asanga ikigoye cyane ari uko abashikiranganji bataje gusigura imigambi bazorangura kandi banerekeye abaserukira abanyagihugu uko bazokoresha amafaranga bagenewe.
Hano turamenyereye umushikiranganji wa mbere aza prono di gouvernement agatanga plan d'action di gouvernement, haba kaza agatanga icyegeranyo cy'ibyaranguwe, ariko kurambakeka mwerekanye cyemba na yuko cette façon de faire quelque part itadufasha, kuko umwanya umushikiranganji wa mbere amara hano ni mutoyi cyane rwose, ku buryo gukurikirana ibikorwa bica bigorana. Ngo nibyo byiza igihe abashikiranganji izi nteguro z'ibikorwa baba bazorangura boza bakazidiskuta muri komisiyo ibijejwe imbere y'uko ibwirizwa rigenga amafaranga y'igihugu kizokoresha togwa ubushikiranganji bumwe ku bundi.
Umushinga amateka Leopold Hakizimana na bafite amakenga amwe na Rufyiri arongoye Oricom.
Unya lobiye ihejeje kongerezwa 600 miliyari yaduze hejuru yanije na biye yo kumwaka uhetse 600 miliyari de plus. Umuntu aca yibaza eske nkamwe bimwanazi vya bije iyo bije yunguye iduze hejuru kw'ivyo biciro byose, ni ku nyungu y'umunyagihugu, ni ku nyungu yandi? Twovuga yuko setan avantage setanatu canke ku rundi ruhande dushobora gusanga ahubwo Brito ari presio baje kugira sport contribuable abantu batanga amakuri ubwo nibaje kubashirako beaucoup plus de pression hamwe twiro tuvana ama activity amwamwe bimwe twita trop d'impôt tirempo.
Elizendaye yatwara sentare yubahiriza amatungo ya leta avuga ko atangorane n'imwe iri mu izuzwa ry'amafaranga leta izokura amatagisi n'amakori kandi ko abanyagihugu bataruhombo bazobahagirira. Uko niko yabisiguriye abashinga amateka.
General Setongeye ko 6 miliyari kuni ku nyungu, ni haba ari nyungu ni nyungu yande canke si presio bashize kuba contribuable. Iciza ico no kwagitoye nuko iciza iyo habaye recette sibaye collecte nuko vyotuma aba production kugira ngo nuba zotanga ikori mu mwaka uza azoheza aho ngahakura iryo kori gusubira gutanga.
Iyi ntego y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemejwe n'inama nshinga amateka imaze kuvanwa mu nama nkenguza amateka inyuma yo gushyikirizwa na leta itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu. Uwo mwaka w'ubutunzi mu Burundi utangura itariki ya mbere ukwezi kw'indwi ukarangira ku ya 30 kwa gatandatu hisunzwe amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Imbere y'uko Burundi bwisunga amategeko umwaka w'ubutunzi watangura itariki ya mbere yo kwa mbere ukarangira ku ya 31 ukwezi kwa 12. Eroje Wilika Neza, Juja Amerika.